urumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ku munsi wa mbere tuganira ku bibazo bya politike. No munsi tugiye kuganira ku kibazo cy'ibitero by'iterabwoba. Muri iyi myaka ya vuba, ibitero by'iterabwoba bisa n'ibitikije inganda hirya no hino ku isi. Mu ndwi iheze honyine harabaye ibitero byahitanye abasivili batari bake muri Afurika n'i Buraya. Mu Burundi mu gisagara muri zone ya Buyenzi harahitanywe abatari bake mu bitero byagizwe muri ako karere. Iburaya naho i Barcelona muri Espagne naho nyene ibitero by'iterabwoba byarahitanye abanyagihugu batari bake. Nibyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Twatumiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi aho ibitero by'iterabwoba muri iki gihe bimaze iminsi bigirwa muri icyo gihugu. Murararizwe rero mwese muhamagare mushikirize ibibazo n'ibyiyumviro kuri iki kibazo. Tubibutse nimero yacu ko ari 1-202-4-4-1-993-1. Ndayisubiramo mu kanya. Kaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Naho amakungu ku rwego rw'ishyira mu mpuzamakungu ONU atarumvikana ku nsiguro rusange y'ijambo iterabwoba mu bitabo by'insiguro y'amajambo bita dictionnaire mu rurimi rw'Igifaransa, ijambo iterabwoba risigura hanini inyifatite kubiri n'amategeko yo gukoresha ingufu mu gutera ubwoba abandi, cyane cyane abanyagihugu, abasivile, mu ntumbero yo gushikira imigambi ya politike cyangwa ukwemeza abandi ibyiyumviro byawe, harimo n'ibyidini ku nguvu. Ibyo bikorwa rero bikaba buri gihe byiyamirizwa bikongera bikanegurwa cyane n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Muri iyi myaka ya vuba, ibitero by'iterabwoba bisa n'ibitikije inganda rero hirya no hino ku isi. Mu ndwi iheze honyine harabaye ibitero byahitanye abasivili batari bake muri Afurika n'i Buraya. Mu Burundi mu kiringo cy'iminsi cumi, ibitero bitatu by'amagrenade byarakozwe muri zone Buyenzi hagati mu gisagara cya Bujumbura. Abanyagihugu batari bake barahasize ubuzima, abandi barakomerekera. Reka dutega amatwi inkuru ya mugenzi wacu Loje Burika neza yadushikirije kuri ibyo bitero byabaye mu Buyenzi.
Ibyo bitero byabereye ku ngo zegeranye rwose, kuko hagati yazo hari inzu zitatu gusa. Vyose vyakozwe ku bunywero bw'inzoga za kavukire zikorwa mu bitoboke bakunze kwita rugombo. Nk'uko twavyiganiwe na bamwe mu bari bahari, abariko baranywa bari bagandagaje hanze imbere y'uko baterwa. Umusore w'imyaka 29 akora akazi ko kwikorera imizigo yakomeretse ku kuboko no ku kuguru kw'iburyo mu masinga no ku matako. Twamusanze yicaye yihebuye imbere y'inimero 29 ku ibarabara rya 15 aho yahakiwe, atubwira uko vyagenze.
Ije nagiye numva ikintu kingwe ukuboko ntamenye ivyo ari vyo. Tukwa tujyanye munsi y'amameza haheze nk'imisegonda nka turani, ikindi gice kivugira haruguru ndetse nsanga niryamye abantu bakomeretse gusa twe twakomeretse. Hanyuma cye nk'imota nka 10 imota z'igipolisi cyaje zizaza twegeranyiza ahandi rumwe batuzanira mbere asa zatwara kwa muganga. Sinka giye kwandi rwa cyo nibaza yuko ari nk'abanyepolitiki bagomba gutsara abanyagihugu berekana yuko intambara mu gihugu yobihari ugira bagenzi byoroshye ubuya nta busuma bwabaye nta muntu yibwe n'ama akomeretse ari utwo yari afise yashura gutubona nta kintu cyo batwaye
eka no umusore wundi umukarani nyene yarusinze ariko yica kanyota ku numero 21 rikaba ribaye rya kabiri ahakirwa mu bitero by'amagrenade aho mu buyenzi mu kiringo cy'imitsi 10 gusa asanga ubugizi bwa nabi butagira izina
ibi bintu bihari hari niki bikihari nga tubirata ubusubusuma n'ubugizi bwa na nta musuma yoza ngo musuma azatora amafaranga mu ICT ica bakabaka mahe umugizi wa nabi uyu n'umugizi wa nabi umwe mubi tani ndwihetse hace abiyi n'amakosa ari urazi ku kintu cyo cyaba ni byinshi n'ubu biri biracabanda none umuntu akubita hari uwi wabo se naha bari se cyane umuntu nawe arimo akaza kwica nka wowe utabugirize kana wewe hari
ariko yemeza ko atarota heba gacupa kana nimugoroba
none umuntu ukuntu yavutse ntazo kuntu urupfu rwiwe ruzogera ibyo ubu biragoye nawo utsikara kwibara baravunika ubwo abato nibageye guhera ubwicanyi bwananira none nk'umuntu avuye kugira yahangayitse umuziko yagize hashikano yo kwizimya kanyota aca arangiza none wo twoshya tuyiharura kuduca intege twe tuzobandanya intege aho twavunikiye ntiturage ntituraki n'ubu turacavunika abantu bapfa ku mwanya ku mwanya atani ico bazira avuye hari yavuye guhangayika aje agiye ngo agiye kwizimya kanyota acagwa muntu ibyo twari tuzi mu bubare buremere nk'ababosi bafise amapolitike n'abandi natwe turajikiri turi imfungu y'abantu
umuvugizi w'igipolisi asigura ko ishari hagati y'abadandaza inzoga za rugombo iyo bari yo ntandaro y'ibi bitero byankurikiye
hari amakuru rero abanyagihugu baduhaye avuga yuko hashobora kuba hariho ingorane ziba ziri mu ishyirahamwe risanzwe rihurikiyemo abadandaza izi nzoga z'urwagwa mbere hari na babiri b'abanyarwanda urirongo iryo shyirahamwe n'icegera ciwe n'abanyarwanda baza barafashwe bariko barumviriza mu rwego rw'igendereza hanyuma kandi mu ntumbero z'amatohoza hariho n'abandi bantu batatu bamaze gufatwa kuri ibi byaraye bibaye babiri bariko barabarizwa mu igendereza hari n'undi ariko arabarizwa mu gipolisi
abantu batari bake kuri uyu wa gatanu mu gitondo bari bashengereye ibibanza byabayemo ibitero mbere hirya no hino bariko bakora imirimo itandukanye nk'uko umengo ntacyaraye kibaye bamwe muri bo babwira ujya amerika ku ibura ry'umuyagankuba ryorohereza abagizi ba nabi
umubi uramubona hari amatara umuntu yoza yambara umuduga kuko hari abantu baba bateramye no hanze wovuga haje umuntu ukunuko haje umuduga cyangwa haje moto cyangwa haje uko umuntu umwe atabibonye ari pembeni yobibona badufashe baduha amatara n'ukuri
amatara amaze kuba hari hakabona hari bibi byinshi bishobora gupfunguka kuko tuba abanyagihugu tuzofashanya n'inzego zibicejwe kujya nyakuba hari vumera ati inyabune ducungere umutekano wacu mugabo habona abanyagihugu dufise ishavu na rejigezo kuko idushira mu mwiza bamaze kudutira amagenadi gacizana umuriro
nkurikiye aratubwira ingingo zafashwe kugira ibitero bihagarare
hariho yuko ata muntu n'umwe afite uburenganzira bwo kudandaza izi nzoga mu ibarabara ingingo ya kabiri nuko yaba amasengero aba bantu bose bategerezwa kwitwararika umutekano wabo n'uw'abantu baba baje muri ibi bikorwa byabo abantu bose bazi neza ko bafise ibikorwa bishobora guhuza abantu benshi babyitwararike cyanyuma uko hagiye kuba ibikorwa byinshi byo kugenzura urujya n'uruza ngaha mu Buyenzi ahangaha mu Buyenzi hari abantu benshi hari n'abanyamahanga benshi hari abo usanga batagira n'ibyangombwa hari n'abantu benshi batanga mu Buyenzi baje gukora ahandi urujya ruzi ntahangwa rufataniye na Buyenzi hari abantu benshi bahataha mu ijoro ukiyumvira iyo bagiye ukahabura
mu kiringo cy'iminsi 10 gusa abantu batatu niyo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'ibitero by'amagrenade muri zone ya Buyenzi hagati mu gisagara cya Bujumbura abagera kuri 33 nabo barakomereka Eroje uri kaneza Bujumbura ejo rya Amerika
rakoze mugenzi wacu Eroje uri kaneza kutubwira kungine byagenze ngaho mu Buyenzi ku mugabane w'i Buraya naho muri iyo ndwi nyine mu gisagara cya Barcelona muri Espagne ku ibarabara rya Las Ramblas rikunze kugira ingenzi n'abadandaza benshi umuntu yari atwaye imodoka nini nya yo mu bwoko bwa van yayigonze mu bantu muri icyo gitero abantu 14 barahasize ubuzima abandi barenga kuri 80 barakomerekera umugwi uharanira leta ya Kiislamu wari yitiriye icyo gitero cyabaye muri Espagne reka dutega amatwi ku munsi wa gatanu aho umunyamabanga mukuru ishyira mu mpuzamakungu ONU yavuga kuri ibyo bitero bigigwa ku basivile aho ni mu gihe isi yari yiteguye kwibuka iyi munsi mpuzamakungu wahariwe gutabara imbabare.
Muriki gihe imiliyoni n'imiliyoni y'abantu ku isi bugarijwe n'intambara batikwegeye. Abanyagihugu basanzwe abafasoni n'abana barafatirwa mu ngwano cyangwa bagahitanwa n'ubwikanyi buba bugizwe kuri bo n'impaka. Ivyo bituma abantu miliyoni n'imiliyoni bahunga abagira neza baba bariko bagerageza kubafasha nabo nyene barahitanwa n'ubwikanyi buba bukozwe n'impaka kuri bo. Mu bituma bageramirwa mu bikorwa byabo byo gutabara. Muri uyu mwaka ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gutabara abanyagihugu ritera kamo ko gukingira abasivile bafatiwe mu ntambara n'abagira neza bajejwe kubafasha. Dushaka kwa makungu amenya kwa abasivile n'abagira neza badategerezwa guhigwa mu ntambara. Mwifatanye n'abasivile mu kubavugira umwumwe wese arashobora guterera mu guhagarika ubwikanyi no kugendera imico ituranga twese.
Uyo yari mugenzi wacu Fidel Niyongabo yadusobanurira ijambo ryashikirijwe na Antonio Guterres ku munsi wa gatanu aho yavuga ashimika cyane cyane ku bitero bigirwa ku basivile umunsi mpuzamakungu wahariwe gutabara imbabare wari ku munsi wa gatandatu. Mbega none abanyagihugu kumwe n'inzego z'umutekano zokora iki mu kugwanya ubwo bugizi bwa nabi butagira izina? Nivyo tugiye kuganira rero mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi muri aka kanya. Twatumiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye turi kumwe ku murongo adufashe kuri iki kibazo cyane cyane mu gihe igihugu cy'u Burundi kimaze igihe kitari gito kigigwamo ibitero by'iterabwoba. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ibyumviro tubibutse nimero yacu ya telefone mushaka kutwakura ko ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Katwakira umutumire wacu Mshenga na hefya Nkurikiye kaze mkiganiro muri isanga kandi.
Murakoze, ndaramukije n'abagi kwa twumviriza.
Turabashimiye gufata kano kanya kugira ngo tuganire kuri iki kibazo gisa n'igikomeye cyane si mu Burundi gusa ariko no ku isi yose. Nk'uko mwavyumvise abanyagihugu twumvise mu nkuru twashikirije na mugenzi wacu Loje Wika neza, abanyagihugu barumva yuko ibi bitero atari bitero bisanzwe, atari ubugizi bwa nabi busanzwe. Hirya no hino ku isi mushinga nahe ubugizi bwa nabi nk'ubu bufise akenshi ababwemanga ababwiyitira mu Burundi byifashe gute muri iki gihe?
Mu Burundi twatangura gutanga umuco gatoyi ku bijyanye n'isiguro ry'iryo jambo iterabwoba. Ni ukuvuga ibiba mu Burundi ibi byo gutera amagrenade si iterabwoba nka kurya hirya siguro abazungu bariha ari nayo na mwebwe mwakoresheje. Ngaha mu Burundi ivyibonekeza nuko dufatiye ku matohoza yakozwe inyuma y'ibi bitero vyaza biraba, ikibonekeza ngaha mu Burundi nuko ahanini baba ari abantu baba bafitaniye amatati, abantu baba bapfa ibintu hanyuma rero bagasha bashaka guca mu nzira za hafi bakagomba kwikemurira amatati yabo bakoresheje ubu buryo bw'iterabwoba bwo gutera amagrenade. Ni ukuvuga rero n'ubugizi bwa nabi busanzwe ngaha mu Burundi, ariko mu kubukora bagakoresha ubu buhinga umuntu wakwita ubuhinga bw'iterabwoba ico twakwita mu gifaransa na méthode terroriste. Umva rero biratandukanye n'ibiba cyane cyane muri ibyo bindi bihugu byo ku isi. N'ikindi kivyerekana ko mu Burundi ari uko bimeze ni uko mu ibyo bindi bihugu byo ku isi iyo bibaye ababikoze cyane cyane kubera kuko inyuma haba hari ibyo basaba bya politiki baraheza bagasha banabivuga bakavuga ati ni twebwe turondera ibi n'ibi 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 n'ibi. Mugabo ngaha mu Burundi nta n'umwe arahaguruka ngo avuge muri ino minsi ngo jenditiriye ikinze na kigize ngo hari vya politiki ibi n'ibi n'ibi n'uwandondera. Biboneka rero neza yuko ari abantu baba bagomba kwihorana ku bintu bimwe bimwe baba bapfa. Ivyo rero biranemezwa n'amatohoza yakozwe kuko ngaha mu Burundi no kumenyesha yuko ibi vyabaye muri ino minsi muri aya mezi abiri arangiye abantu ababikoze bose barafashwe kiretse nko ngaha mu Bwiza no muri Buyenzi bose batarafatwa, ahandi hose barafashwe benshi bubaza bari mu butungane kandi babajijwe bariyemereye neza yuko atavya politiki biba birimwo ko ahubwo biba ari ibintu bapfa cyane cyane ibibazo by'amatongo cyane cyane ibintu byo gutwarana abaguzi abakiriya, ndiko vuga cyane cyane ku byerekeye ububare ku buryo rero nivyo ibikorwa bakora bizo gutera magrenade nivyo nibikorwa bitera bwoba ariko tufashe uburyo bikorwa tutaravye abo biba berekeye canke ibikiba cinyegeje inyuma nuko rero ni umuco wo bwa mbere rutangura gutanga gatoyi
mbere yuko
kubijyanye n'ibibanga mu Burundi
ariko mbere yuko tubandanya mushenahe kuri ivyo bitero nyene naho abanyagihugu nkuko musigwe nabo nyene bashobora kuvuga ko biba ari ibintu biba ari hagati yabo mushatse kuvuga ko tarwego purirwa politiko gwa rurimwe ko mu myaka yaheze mu minsi yaheze twumva yuko habi bitero cane cane vyagigwa mu ntumbero ya politike naranagiranye n'ikiganiro mu minsi yahera nonye politike aho umwe muri bo yavuga yuko urubuga rwa politike gugaye bakeneye gukoresha amagrenade kugira ngo bashikirize ivyumviro vyabo biribonekeza ko rimwe na rimwe biba bifise intumbero ya politike
ariyo babigize nizo barigeze kuba babigira muri ya migumuko mu 2015 n'imisi yakurikiye ariko biriya byarahagaze kandi iyo ari bo babigize ni bo abambere mu kuvivugira ko ari bo babigize bakanavuga n'icyo bashaka ubu rero nta numwe arabivuga kanatsinda uwo hiyahiya ngo abivuge yo cahinyuzwa n'abo tuba twafashe baba babikoze kuko bo nyene baravuga ukuri bakavuga ati ibintu bimeze nuko
murakoze cyane none muri iki gihe nko muri izo ntumbero zo kugerageza gucungira umuteko n'abanyagihugu aho baba bari ari benshi nta na hamwe muri iki gihe umuntu yovuga ati umuntu yateye mu banyagihugu ataca abazira ari kubatera ubwoba gusa cyangwa ari kwerekana nk'uko bamwe mu banyagihugu bayivuze muri jya nkuru ya mugenzi wacu rojwe kaneza yuko ari kugerageza kwerekana yuko ta mutekano hari mu gihugu
iyo babigize bo nyene bo barahita bakabyivugira mugabo aho hose nakubwiye ko ibice 95% bafashwe kandi barabajijwe barasigura neza amatohoza yerekanye kusanga ari ibintu bapfa ibi byo mu bubare ni byo ngira ngo umuntu avuga ati bapfa gutera mu bantu kugira ngo batere ubwoba ariko mu bubare ubiravye neza usanga kenshi ari abantu bapfa abaguzi bajya bita bakiriya akuvuga nk'ibyo ngamuyenzi mu ishyirahamwe ry'abadandaza ziriya nzoga z'urwagwa kuvuga mbere nk'ibi byabaye mu mpera y'indwi Igitega naho nyene twasanze ari abantu bapfa abaza kubashorera bisigura rero yuko atambo nimwe ya politike dufatiye ku matohoza turabonamo kuko abamaze gufatwa nta numwe araza ngo atubwire ati jewe noba hari ikimbo ya politike izimvuma iyi nini cyangwa tunabanda bitumwa n'umunyapolitike kanaka cyangwa ati intumbero yanjye ya politike yo bari iyi ituma ndiko ndakora ibi
hari ikibazo kandi cerekeye abanyagihugu ibiziga by'abanyagihugu bigenda biratogwa hirya no hino ku isi mu Burundi mu bice bitandukanye byovyo hari amakuru yayo muri iki gihe yoba mwoba mufise yerekeye abo bantu baguma batogwa hirya no hino biba ari ibitero bimeze gute cyanke baba bazira iki kuri mwebwe muri iki gihe
hariho muri iyi minsi ya vuba ahantu hato ibiziga nivyo nko muri Mpunzu za Jiji muri Ndurumu muri Ruvironza ni mutaho hariho amatohoza yaciye atangura aho vyatogwa hariho rero aho hari aba batowe bamenyekanye twovuga nk'ayo mutaho hamwe no muri Ndurumu uwatoweho yaramenyekanye hariho rero naho batamenyekanye aba bapatoni babiri umwe yatowe muri Jiji n'uwundi yatowe muri Ruvironda hafi Makebuko aba ntibaramenyekana urumva amatohoza aracyari ku ntango mugabo aha bamaze kumenyekana nk'aha umutaho yari umuntu yari mu rubanza ari kumwe n'abandi ama bari bashwanye hari abo bari bashwanye mu rubanza barashwana cyane mu nyuma batashe ukiyeba mutora ikiziga abo bari bashwanye baza bamaze gufatwa kubera kuko biboneka ko bashobora kuba ari bo bahejeje bakamugandagura mu ijoro kuri uyu nawe wundi yamenyekanye muri Ndurumu ikankarusi uyu yaramenyekanye n'ivyo mugabo ivyo ntibiramenyekana cyane kuko n'ivyo biwabo baraje gutora ikiziga kugira bagifubane iteka ariko nta umwidondoro we nturamenyekana neza kugira ngo utumenye neza uyu muntu kugira ngo atorwe ikiziga hariya ikarozi kwa yaratambaga igitega tumenye neza uko byagenze igihe batangwe kumuburira turarindire rero yuko badoza ku abiwabo gutanga umuco neza kugira ngo amatohoza atangure neza
nta bandi bantu rero mukeka baba bari nyuma y'ubwo bugizi bwa nabi bugenda buriyerekana aho abantu batorwa ibiziga
twebwe ibiziga nakubwiye yuko nk'aba bapasoni babiri bataramenyekana bumva ntacyo twebwe mu gipolisi tuvuga dufatiye ku matohoza tuba tumaze gukora ibyo tuvuga byose ngaha dushikiriza abantu n'ibyo tuba twakoreye mu matohoza amatohoza rero ntaratwereka yuko hoba hari umugwi kanaka wo uri inyuma y'ibi bintu kuko ubwiye kubiraba byabiri by'amagrenade byaba ari by'ibiziga usanga nta sano kimwe gifitaniye n'ikindi ni ibintu urashaka kubona grenade yatewe mu rusaka yindi yatewe igitega mugabo amatohoza winjira neza mu matohoza ugasanga ibi bintu nta sano bifitaniye ugasanga gusa icyo byose bihurira ko nuko ikibituma usanga ari abantu bapfa ibintu hagati yabo
urakoze cyane turaza kugaruka ku kibazo kumbure cy'ibigwanisho bishobora kuba bikiri mu banyagihugu bituma bakora ibitero nk'ibyo haba by'amagrenade n'ibindi ariko reka tuje ku murongo tuhe abanywanyi biradishwe rya Amerika karyo nabo nyene bashikirize ibyiyumviro n'ibibazo duhere kuri Bizimana mwibone neza Bizimana
ndabumva cyane
amahoro
n'amahoro neza
kibazo cyangwa icyiyumviro a seconda make
icyiyumviro cyanje nuko ndazi neza yuko igihugu cy'Uburundi cyo gisa n'icyagutwe kuko turazi neza ko hari umugwi mbonera kure w'umuganga uri ku butegetsi ufite ibigwanisho kandi bahawe nabo nyine n'uwo yitumvugiza igipolisi yuko ari mu bayibahaye
urabizi ibyo ka Bizimana
turazi neza turabona nka ngaha hagiye mu ntara ya Gitega jewe mba imbonera kure zigenda n'ibigwanisho ku murango kandi mu bayibahaye beshi turabazi beshi n'abategetsi kandi beshi n'abategetsi muri ico gipolisi kivugwa twe tutanaze
ariko Bizimana twama tuvuga hano kuri radijwe rya Amerika yuko umuntu yovuga ivyo wewe nyene azi canke ivyo wewe wabonye niba wagiriza umuvugizi w'ipolisi waramubonye
ngiye ndi kundayivuga
cishikara
ico mbonera kweza abazi zitera ubwoba bamwe mwicero bambara impuzu z'igipolisi nawe nyene yuko batera amagrenade yuko ntabandi eka sasa ndabwiza ukuri uyitwa umuvugizi w'igipolisi uwo oye ashaka avugira hanyene ukuntu yinjiye mu gipolisi kubera ko genda muzi neza twarigana mu ishuri kaminuza
bazi ikibazo Bizimana uri kuraja mu bintu byinshi cyane bazi ikibazo cyangwa ushyize icyumviro
no reka mperaheze twarigana mu ishuri kaminuza ababwira ukuntu yinjiye mu gipolisi nanda yize ishuri
bifite isano iyihe n'ibyo turiko turaganira uno munsi
yende ko ndabwira kuri ibi byitego by'amagrenade yuko atabandi bayatera n'izo mbonera kure abandi base inkoho cyangwa amagrenade kandi abo bose bafatwa hafatwa batari bo cyangwa babeshya bakafundisha ibyo bavuga nta bandi nawe nyine twe turabizi twe banyagihugu nkumva mu ntara ya Gitega kandi ibyo naho namwe n'uko umunyeshamakuru ahawe kuri radio ya Amerika iyo bitoza kandi ndazi ageze mu nyagi koko ubimubwira mugabo ndazi baratinya ariko hari abo kubaka bakabivuga murakoze
murakoze cyane Bizimana katubandanye twakire Elias uratwumva Elias
ndabumva neza cyane
duga ku ijambo
banze mu ndamukirizwa mutumiye
narakumva
yego ni kuri jena kwambe nunge mu gihe umugenzi wanjye avutse ni ukuvuga abo bagenda batera amagrenade hirya no hino nukuri tutirengagije ngo tuje hirya no hino turazi ko ari urwo rwaruka rwegamirwa mu rwego rw'ubutegetsi isanzwe afite icyo mbonera kure nibo bagenda usanga bafise ibigwanisho bitandukanye kandi babo babona ibintu by'igipolisi nyine ariko iyo bishitse niyo hagize uwo uboneka wenyine imbonankubone bamuherekanye y'abanyagihugu bagize imana abafashije bakamufata muranyumva ntumenya n'ingene amatohoza yabaye ntumenya n'ingene bamurekuye ahubwo baca baremenkanya bagaca bafata uwo badasangiye umugambwe uwo badasangiye ibyumviro bimwe nuko bimeze mu Burundi bwacu burya imbonera kure n'izubije nuko hariho abaza bagwa mu nkorero gusa ariko n'imbonera kure n'izubije ku bwo Burundi
Eliase kumbere ko nduha kanya umuvugizi w'igipolisi abishure ngico kibazo uvuze cy'imbonera kure zo bazigira ibyo bitero kuri wewe inyungu yo bari iyi
inyungu iyo mbonera kure
izo bitero bagira
ibyo bitero no kugira ngo baremeke inkoni inabishushe abo batavuga rumwe na leta abo batemera ibyumviro uwo mugambi ugenderaho kandi muri politiki nk'abantu bataza kubyumva kumwe n'inyungu yabo kugira ngo batere ubwoba abantu hanyuma bamwe batavuga rumwe na leta nibabona kubera iryo terabwoba bose basaba ko bahindukira bakaja mu gambo cy'indefinite kandi no mvuga igihugu polisi nubwo avuga ko nta politiki arimo uwo ni umunyepolitike cyane rwose yumvise mbere ubu twari dusigaye twumva ariwe yahindutse umuvugizi wo mu gambo cy'indefinite aratuma arambika genosaba ko yoshyira hasi iriya iniforome y'igipolisi ubundi akambara iniforome yo mu gambo akajya gukina politiki ahako yoguma abeshya ngo arakaravuga igipolisi kandi atavuga igipolisi
kuri wowe uvuze ko zoba ari imbonerakure zigira ibyo bitero ushatse kuvuga yuko zigira ibitero ku bantu batavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD nibo bonyine bagomba ibyo bitero
cyane rwose nibo bakunze kuhasiga ubuzima cyane cyane rwose batavuga rumwe nibo bakunda kurondera cyane iyo bishyitse rero kugira ngo bishinze ehe bacha bigigisha bagaca maja nko ku munywanyi umwe wa CNDD-FDD ibintu nk'ibyo kugira ngo berekane ko n'abasenzi CNDD-FDD barondegwa kandi atari byo
urakoze cyane Eliase kuri icyo cyumviro reka tubandanye tubanze twakire undi munywanyi mbere ko duha akaryo umushinga ntahe nkurikiye kubishyura twakire nzoyisaba uratwumva
mahoro meza kuvuga Amerika
mahoro
banze kuramutse nyakubahwa umuvugizi umutekano
w'igipolisi
mahoro mutama wacu
amahoro
ni kuri icyo nagomba mvuge rero mu Burundi icyatunaniye ikitunanira ni kuvuga ukuri ndatangaje cyane no kumva abantu bajya gutelefona ngo imbonera kure ngo nibyo zamaze abantu ngo nibyo zitera amagerenade uti kubera abishwe baturiwe ingabo twabuze zishwe n'imbonera kure n'ubu tukirira n'ubu twahombye ingabo tugahomba abantu bacu bagaturirwa n'ubu tukirira izo mbonera kure nibyo zikoze mu nda ni kuri kwese jewe ni kuri harimo igihe namaso aho kwanda gukoroka hanyuma kandi nagomba mbaze uwo mutama ndamubaza ati mbega ni igiki kiba turi ko kiravuga kugira ngo abo bantu batwononere umutekano mu gihugu cyacu cy'amatanu w'ubuki kugira ngo bashobore gufatwa ni igiki kiri ko kirakozaga mutama kuko turi ko turaraba wumva igerenade hariya ukumva ikindi hariya ukumva umuntu ngo arapfuye ni igiki wowe dufata kugira ngo umutekano abo bantu ariko baratugendera batwononera umutekano wacu mu gihugu cy'amatanu w'ubuki kugira ngo twibereho neza tubere mu mutekano ibereho twisanzuye ni igiki muri ko murakoraga mutama kugira ngo muhashe abo bantu mubafate kugira ngo bahanwe bajye imbere y'amategeko
urakoze cyane
murakoze cyane
murakoze cyane nzoyisaba kaduha akaryo umushinga nawe Pyankurikiye akajambo ni kuri wawe ku bibazo bya ku byiyumviro bya Bizimana Elias n'icyo cyumviro cya nzoyisaba
ibyiyumviro bya Bizimana na Elias birasa bose bashaka kuvuga yuko ibi ubugizi bwa nabi bw'amagerenade bwoba bukorwa n'ugwaruka bita imbonerakure akana icyemezo na kimwe mbere batanze batanavuze ati ni imbonerakure kanaka sinzi ko bashatse kuvuga imbonerakure zose ko zingana cyane ko bovuga ati ni kanaka ni izina kanaka kuko abagiye babikora nababwiye ko 95% barafashwe kugira ngo kunkumbure abo bashobora kuba bari babashyigikiye nibo basanga baca bagira agashabu kuko abafashwe twamarusha tuberekana turaberekana amenyeshamakuru turahamagara amenyeshamakuru tuti nimuze mwirabire abafashwe ariko bakora ubugizi bwa nabi ubu n'ubu 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 rero ko baca bavuga ati ni imbonerakure iyi ni imvugo ngaha mu Burundi usanzwe tumenyereye ntibitanga uno munsi rw'abimbonera kure abo batavuga rumwe muri politike barakunze kugwagiriza ibi byose twemere rero mu gipolisi tugafata ko iba ari imikenyuro n'impari za politike ziba hagati yabo ibyo twende dushobora kubyinjiramo kiretse iyo bishitse bakagwana cyangwa bagakora ibyo bindi byaha bitandukanye nayo ubundi imigambwe n'imihari y'urwaruka yegamiye yasikunge nikora hanyuma ikintu twakongera ko kuri ibi bavuga ni uko igipolisi iyo habaye icyaha cyangwa icyaha kigomba kuba nta na rimwe kiza kiraba ngo iki cyaha cyaba cyakozwe n'abari mu mugwi wa politike kanaka nta na rimwe umuntu wese afashwa ku gatwe kiwe akabazwa ku gatwe kiwe hanyuma rero nk'ubu yavuze yuko harimo Elias nawe yavuze ngo hafatwa ngo abari mu migambwe idashyigikiye leta nibaza ko ihenze cyane kuko abafatwa turababereka turaberekana abantu bose bakababona abafatwa inkozi z'ikibi ziva mu mpande zose kandi mu gipolisi abafashwe nta na rimwe tugera tubabaza ngira ngo yo abagifunzwe nibarekugwa cyangwa abamaze kurekugwa bagenda babaze nta na rimwe bariko baramubaza inyamiramabigeri imubaza ngo wova mu muhari wa politike kanaka nta n'umunsi n'umwe baramubaza bati wewe ko wafashwe ko wakoze iki kintu wadutumwe nande wariko wari ufite intumbero iyihe wewe ni iki cyagutumye ujya igihe hariko habera ibintu ibi n'ibi niko niko amatohoza akogwa ngira ni ukutamenya nkumbura uko amatohoza akogwa hanyuma rero ko bakomeza babeshera abantu ngo nibo bakora ibi atana amatohoza namwe bakoze ntitunababona mbere ntiba naso ntibanaseruka ahubwo ngo batange n'amakuru bahereze ibipolisi bakibwire bati ibi byabaye hari umuntu twikeke aho usanga batanasohoka baba barindiriye iradiyo nk'iyi kugira ngo baze kuvuga ibinyoma byabo gusa umuco wavuze rero twabamenyesha n'ukuri dufatiye ku matohoza ko atakuri nta kuri na gutoyi kurimwo abakora ibyaha muri kino gihugu abagiye babikora kuva jewe mbaye umuvugizi w'ipolisi imbere yaho bagiye bafatwa kandi bagiye berekanwa barazwi rero abariko aravuga sinibaza yuko mu mbonera kure nizi harashobora kubwira umwe cyangwa birafatwa yakoze icyaha ugatwe kiwe nawe nyine baraheza bagafatwa bagapfungwa cyo kimwe n'abandi ngira ngo ejo bundi mwageze kumva intureka zaza ziraba mu busho umwe bumwe bwo bwari Bujumbura n'abanyere nibo bahindukira bakavuga ngo harwanye ngo mbonera ngo hamwe n'abari mu migambwe ngo itari bishyigikiye leta urumva rero bisigura yuko bonyene barabizi ko imbonera kure zikora ibyaha umwe cyangwa babiri ari mu gasho yafashwe ari mu gasho n'umuze ko bahindukira bakavuga yuko abo bantu ari bo bakora ibyaha badafatwa niyo bafashwe ngo baca babarekura ngo badasukamenye nyine nakogwa
dukomeze gato
kwishi cyane kana yuko atakuri na gukeye abo bantu baba bafise uyu rero nzoyisaba nawe avuga ati
ariko hakogwa iki
yavuze ngibi navuze kandi turamushimira cyane akabaza cyane cyane icyo bakiriko kirakogwa icyo bakiriko kirakogwa ni gukinga gukomeza ibikorwa byo gukinga gifashanyije nabo bandisho bisanzwe bikorana nabo na cyane cyane abanyagihugu bose kuko nibo baba bari hafi yaho ibyo bintu biba biriko birabera nibo ba mbere bashobora gutanga amakuru nibo ba mbere bashobora gutabara aho rero hose abanyagihugu bakoranye neza n'igipolisi ibintu bica bigenda neza hano gwa nk'akarorero mbere nko nigire na Beatrice ejo mu Rusaka abanyagihugu nibo bashobora kubwira bati fata naba bashobora kuba bari buhagije kubwira ibyo bintu bitigura rero yuko hari ibintu bikorwa byinshi biriko birakorwa mu ntumbero yo gukinga hakaba n'ibikorwa bikorwa mu ntumbero yo guhangana n'izo zaha mu gihe gukinga kuba kutatumye bitaba byinshi ntibwa ku iradiyo ariko ibikorwa byinshi biriko birakorwa ari nacyo bituma igihugu cyose muri rusange gitekanye kiretse akanyene kaza karacamo kandi n'ibi bikazohera kandi vuba twakwizeza abanyagihugu bareme abajijwe umutekano bari ku ibi bintu tugiye
kubisezera reka tubandanye ku murongo duha abandi akaryo ko kubaza hariho Hacimano nyina bana yivuze neza izina giye Hacimano uratwumva
ndabumva neza
namahoro
namahoro namwe
ego mu mwanya muke cyane dufite abanywanyi bishwe rya Amerika benshi cyane ku murongo barindiriye ikibazo cyane cyumviye
ubwa mbere nagomba byo umuvugizi w'igipolisi mbega bitse ujyana kwa niwa muhari w'iterabwoba akakabiri
uwuhe muhari uwuhe muhari
halo
uwuhe muhari umuvuze
ati nagomba byo umuvugizi w'igipolisi
Yasobanuye ko atamuhari runaka uhari bariko baragwanya muri iki gihe
ariko bavuga yuko hari abatera amagere nande bakabemera nese muri bitera bwo ugira yuko hari bitera abantu n'abagwaki n'abatanye bitera bwo
murakoze cyane hari reka tubandanye twakire Gregoire uratwumva
yego ndakumva
kibazo cyangwa icyumviro
icyumviro cyanze nuko no bwira uwo mubwizi w'igipolisi mbona ibintu by'amagerenade byarabananiye iterabwoba ryo ku munwa hari ibyo bashobora kugwanya bibanye n'abari mu migambwe abakomakomeye burya silvestre ndayizegeye yarateye iterabwoba akazokorera ko wahoze ari umukuru w'igihugu Domitiano ndayize burya twe twafashe ko ari ibintu by'iterabwoba hari inzananirwa no kugwanya ibintu by'umuntu wayo iby'amagerenade turize katavyo nabyone bazoshobora bae bareka kuza baratubesha gusa abanyagihugu turi maso tuzoza na twebwe turabifasha tubifashe
mubyifashe mu buhe
buryo
Gregoire ati muzovyifasha mu buhe buryo n'ivyaba vyarabananiye alo Gregoire ndumva takiri ku murongo ariko twari twifuje kumubaza umugambi yafize afise yo kumbure nta kibazo reka tubandanye twakire David uratwumva
yego
mahoro neza
yego nawe na mahoro
ikibazo cyane cyose
ndamutse komisiyo ya kirimo
muduzi cyo kitubumve neza David
ego murahumva
ego
naba kwa damutse mutumire wanyu na kwa komisiri yeburikiye hama hati kujyo umugabo ibyatsi yashikije avuga yuko umuvugizi w'igipolisi akwiye kubona kwambara impuzu y'umugambo kubera bereka ko ari umuvugizi w'umugambo bereka nyine abarundi tubaye dute tutumugire vya politike bintu vyose turabipolitiza abavoyi bagwanye tubishira muri politike umu motari agize ikosa agafatwa n'igipolisi bija muri politike imodoka igonze umuntu afashe yagize makosa bija muri politike rero nagize umuntu nigeze kwimbonerakure ubu ndabirengeye imyaka yanjye niyo niriya kuba imbonerakure ndi ndashobora kukwemeza yuko imbonerakure nyinshi twari kuba muhari imbonera kuri ziri mu gasho kubera amakosa yagirizwa rero kumva umuntu yicyangaho akagiriza ko akemeza yuko grenade ziko zateye zitegwa n'imbonera kuri ziri abagirizwe abagwanya leta uyu muntu ejo mbona umengo ni umuntu adakurikirana yuko biramuvuga swat afite ishavu yuko iyo yagomba ko biba bitabaye ujya umuhari mbonerakure n'ugwaruka ugwaruka rw'igihugu nawe urabona yuko muri kino gihugu cyacu plus de 75% n'abajeni urabona 75% bivuga yuko abarenga 70% kuri abo ari mbonerakure rero abo 70% ku ijana y'abajeni ndetse muri kino gihugu bagiye mu gutera amagerenade muri kino gihugu ubona nawe cyabibaza iki gihugu cyo cyagiye imbere rero hariho ububandi twese turabuzi ubu byemeye kuva kera aho abantu bapfa swat amahera swat bapfa n'abagore bashaka abandi bagapfa amatungo ugasanga rero bati mu nzira za hasi ntibarindiri yuko ubutungane bubakiri masi bati mu nzira za hasi kubizi babikorera rero muri kino gihe nk'uko jewe pesenema ndayibona sirojagaho ndabikiri mu ntumbero ya politike ngo birabirya nk'uko umuvugizi yagiye kubivuga turi ngaha Jo ubunyenye ubu ninaza ikigenderwa cyane giye ndasoka cyo bagenzi basa gusana n'imizije no gato ndashobora gusaha.
Urakoze cyane.
Ata kintu bakile no baniza bivuga ngo harimo hari irawudiya ushobora kumwiza cyangwa nakindi. Urakoze cyane vraiment abarundi dufasha ibyo gukurikiza ibintu byose.
Urakoze.
Dufasha dufasha ibyo bintu cyane biragikunda. Merci.
Urakoze cyane. Urakoze cyane David reka duha kanya mvugizi w'igipolisi mushaka na happy ankurikiye kuri ibe Hacimano ikibazo ciwe nticare gitomwe neza kuko yavuze ibijanye n'umuhari ariko ntashobora gutomora ikibazo cyo neza Gregoire we yavuze ati byarabananiye ikibazo cy'iterabwoba nimushobora kugikemura muvuga ku ikihama mwongere muvugiye ku byo David aherije kuvuga yuko abantu muri iki gihe usanga byose babigira ibya politike
kuri biza Harushimana yavuze ibintu by'umuhari w'iterabwoba ngo twari twiteguriye kurwanya gute navuze yuko ibi by'amagrenade usanga ahantu bifitaniye aho biza biraba bibaye intwaro ingozi Bujumbura usanga aba neza wimbitse mu matohoza urasanga atasanu bifitaniye kandi ugasanga atari ibintu bikogwa n'umugwi wabutunganijwe ufite n'abatanga amategeko ugiye kubiraba bisigura rero yuko ata muntu w'iterabwoba gushika ubu dufate matohaza amaze kuba twoshira inyuma y'ibi bintu nico bituma rero no mu kubirwanya ntitwoshobora kuvuga ngo dufashe ingingo izi n'izi zo kuzorwanya ubutana uwo mugwi ukabaho kuri Gregoire yavuze ati byarabananiye ati iterabwoba n'iterabwoba ryo ku muntu wa byarabananiye sinzi ngene rero muheza mu gashoro by'amagrenade Gregoire yibeshye cyane ntibyatunaniye namba arabizi neza yuko harigeze kuba hari amagrenade menshi yaterwa muri kino gihugu hano mu akarorero mu 2015 ku munsi hari guterwa ku munsi umwe mu gitondo cyonyine amagrenade ashyira kuri 60 guhera mu gitondo gushika saa saba yaratewe abo bantu twarabagwanije ibyabo birahagarara sinibaza rero ko no munsi grenade imwitewe mu kabare atangwa hari ari ifumba ibyo twashoboye kurwanya kandi ubu twagiye twongereza ingufu n'ubumenyi ku buryo namubwiye yuko 95% bafatwa urumva rero yuko aba bantu ibi abagizi ba nabi duhanganye nabo kandi byabo bigenda bihera aravuga iterabwoba ryo ku muntu wa isengo ryavuzwe n'umuntu witwa Sylvestre twe gushika ubu nta muntu araza kwitwa polisi ngo avuge yuko yatewe ubwoba avuge ko yumva adatekaniwe kubera ko yatewe ubwoba na kanaka umunsi yoba twamwakira turamutunganiriza nkuko dutunganiriza abatwitura bose ariko hari akantu gahambaye nagira ngo ariko ko yavuze ngo byarabananiye ngo tuzobyifashe ahana cyo namubwira nibaza ko namuha impanuro burya hari abamusumba bamurusha n'agashavu nkumbura ariko aravugana abo banamurusha n'inguvu babigerageze ibyo ariko aribaza ngira uno munsi yobaza aho baherereye ibyabo kumwene byaheze yosanga bitaheze neza aha rero aho kwiyumvira ko yobyifasha ahubwo tumuhamagarira kujya hamwe n'abandi kugira ngo bifashanye n'abandi kuko umutwe w'umwe ntushakure yoja wifasha gusa niko bavuga yoja hamwe n'abandi ahubwo agahurikira hamwe n'abandi muri ya migwi y'amahoro y'umutekano araheza agashikiriza icyo cyumviro cyiwe akerekana ubu buhinga yabasumbye abandi kugira ngo bafashanye bose baheze babukoreshe bashobore kurwanirira hamwe ibi ashozana nacyo uyu David yavuze ko abantu bafigaye ibintu hari abantu bafigaye ibintu byose baba intumbero ya politiki ntiyabeshe no mu bamaze kuvuga hariho benshi bagiye bafata ibintu basukiranya bafatira muri rusange ngo ibigirwa nabi bigenda nabi sibo bakora amatohoza ntibazi n'uko ungene amatohoza akogwa ariko mu gihe abakora amatohoza aricyo gipolisi kiko kirabwira ukuri gifashe tumaze kubona bo bakaduka ngo abakora ibi naba birenshi atubwita yuko iba ari imvugo twokwita guhangana kw'abanyapolitiki
ariko ya buze ni byo koko hari abantu bagomba gusha mu nzira zoroshye ikintu cyose kibaye badashagomba kwisigura mbere hari nabo baratubona babo bazyandika kuri kwa bunyandukana bumenyi ngira ngo bitaranaba yahabuca biboneka mbere ko bashobora kuba bari ko barakorana n'ababigize hari n'abandi bikiba hari igituza gusa cyakubwira ngo ni ibintu ibintu aba rero nibaza ko badakwiye kuba baradutesha umwanya abantu barakwiye kureka inzego zikora ubuhinga zigakora ubuhinga abanyagihugu bagafasha bagakora neza uruhara rwabo hanyuma amatora agenda neza bakarindira icyo utungane weza bugashikiriza kigabo heza kikaba ari cyo abantu bavuga bafatirako aho kuzana ibintu b'inyoma byo gupfa kwemera ikintu gufata ibintu muri rusange baravuga ibinyoma gusa bigaga yuko baba bariko baravuga ikintu gishobora guteza imbere igihugu n'abantu
kuri icyo nyine wari kurishura ca Gregoire cerekeye kumbure ukutihanira turakira abandi banywanyi ariko uze kongera utushikirize bimwe mu byo abanyagihugu bokora ku bwabo kugira ngo bagwanye ubwo bugizi bwa nabi mu kibano tubandanye tubanze twakire Eugene uratwumva
ego ndabumva
kibazo cyane cyumviye
ego sitabanje kuramutsa umuvugizi w'igipolisi ndamutera intege ku butwari bwiwe ndetse ntera intege kuri uwo wese ajejwe umutekano ubutwari budashobora kwerekana mu kubangukira aho hose yabahunganye amahoro n'umutekano bakabisubiza mu buryo hanyuma icyo nagomba mpereko ni nk'inkibwo cyangwa impanuro kuri uwo ari we wese azi ko ari umurundi akunda amahoro n'umutekano kugira ngo dukomeze kurwanya iryo terabwoba ndetse dufashe n'abajejwe umutekano nuko twakomereza kubakira muri Nyabundi tugafatana mu nda gute tukafatana mu nda tukumva yuko umwe niyatera imbere azoteza imbere mugenzi yumve karakora gutyo nta kintu na kimwe nta hantu na hamwe umuntu wese areba iterabwoba azomenera cyangwa nta muntu n'umwe azokora ikintu kubera ifitina ntazore nkamenera kubera gufatana mu nda hanyuma mpanuye bagenzanje numvise baterereye na cyane cyane nka Bizimana ndetse n'abavuze yuko abajejwe umutekano kazi ko bariko barakora by'ukuri umuntu wese afite izinziro nk'ibyo yoraba akicubuka kuko izinziro nk'ibyo ni ibyinziro bibi ni ibyinziro bisambura kandi ni izinziro atanu namwe ishobora kumushikana kuko abenshi bari bafite izinziro nk'ibyo yarakwiye kwiyumvira mbega abafite izinziro nk'ibi inye bari he bagiye hehe ahubwo nobahamagara Nyabuna gutera kamo abagenzi be bafite izinziro nk'ibyo kugira ngo bahinduke Nyabuna twubake igihugu cyacu cy'u Burundi kuko nta munyamahanga n'umwe uzaba ukunda igihugu kurusha twebwe bene cyo kuko niyatera kamo abwira abantu Nyabuna ngo tugiye kwifasha mbega bazokifasha iki ntacyo bazokifasha ahubwo Nyabuna nibegere abandi babera akarorero abandi bakora ibikorwa by'iterambere twiteze imbere kuko abo urwaruka rw'uyu munsi nibwo Burundi rw'ejo kuko nitutakorera neza ngo twerekane kaziza keza mu bana bacu ntanamwe tuzopishikana mbere ze ngire ku ntera ngire ku ntakamo impunzi bene bacu bahunze kuko bahunze kubera iby'iterabwoba nibahunguke Nyabuna twibagiye igihugu cyacu cy'u Burundi kuko nta yindi nyungu n'imwe bazokura mu buhungiro atari ugugogwa ugupfa nabi bo kwibereho neza gabo cyacu cy'u Burundi kanatsindara nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi aguma atera kamo ati Nyabuna nibaze kandi zabo badusanga twarabibungabunze bifashwe neza nibiyigire barayogezwa n'abantu bene abo bafite amajambo atubaza igihugu ari abajyamo gusambura gusa abo nabo nibiki nka bibiri ku ijana gusa ntabwo
byorwanyeurakozeeaa
n'umutekano hanyuma kandi na komisiyo
masegono make
n'abantu bafatira kivunga abantu bavuze ngo urwego rw'imbonerakure ngo nibo bamatera iterabwoba nibadome ko izina kanaka nibyo byateye grenade apana gufatira mu kivunga ko ngaho bisa no gucafuza umugambi uri ku butegetsi ahubwo nibajye baradoma ko wagiwe n'iryo kosa ahamwe ugatwe kiyo mugabo ntacafuze umugambi
urakoze cyane Eugene reka duha akaryo na Keza Kimana uratwumva
ego ndabumva cyane
vuga ku ijambo
ndabaramukije
mwiriwe neza
mwiriwe hanyuma cyo nagombe mvuge kuri icyo kijyanye n'iterabwoba ariko ribibonekeza cyane cyane muri ibi bihugu dutuyemo eka ashaka kwibutsa kandi ko atari kibazo kiri mu Burundi gusa ko kandi ko ari kibazo bisanzwe byibonekeza mu bihugu byinshi biri mu nzira y'amajyambere cyane mu bihugu bitunze rero tugarutse ku kibazo kitu hanze mu Burundi twamaze imitumva imigwi ngo ishaka gutera u Burundi rero nashaka ngira icyo mvuze kuri iryo terabwoba nimba atari iterabwoba sinzi kuko sinomenya ibitegurwa nuko ibiko ibivugwa ari byo cyane ko atari byo nashaka nibutse ko atagihugu na kimwe kigeze gitera imbere kirimo intambara nashaka nibutse ko atagihugu na kimwe cyo ku isi kirigera gitezwe imbere n'iterabwoba nashaka kandi mbonereho gushimira uwo mutumire mufite umuvugizi w'igipolisi twamarwa mwumvirije mu majambo avuga mu gihe ariko aratanga inkuru nko mu byabaye agerageza gukoresha imvugo nziza cyane idaturira tukaba tumuteye intege abandanye abyifata nk'uko nyene hanyuma ku kijyanye nyene n'icyo nyene cy'iterabwoba nashaka nsabe nk'ababijejwe sirtu nk'abantu mu barongoye igihugu cyacu ko bogerageza bakaraba ingene bozibira icyo kintu cyama kibonekeza mu myaka mu mamanda yose yahasiye ngira guhera ravyo no muri mu zakahise uravye ibyo bintu byama byaduka sirtu mu gihe haheze amatora bayi yegereje birashuha bishutse bikabandanya amatora bikaboneka neza ko ari ababa bashaka babona ko amatora ntacyo bazoyakuramo bakaca bashaka kuyavuruga kugira bononera abanyagihugu bafise indoto zo gutera imbere hanyuma nashaka nsabe ko boshyiraho itegeko ryofata abanyepolitike bose sizi nk'abyabarongoye imigambwe bajya nyine baba bari hejuru bakaba nk'abarongora imigambo bakaba abantu bafise ubwenegihugu bumwe bwonyine butarenze ubwenegihugu bw'u Burundi ku buryo atazaza gufata ngo akwegera abantu guhunga abashyiremo iterabwoba ngo bahunge cyangwa ngo bagire amakosa kanaka hanyuma kubera afise wewe ahaza ahatahungira urabye mu bisa
urakoze turinze kutugerageza kuvunagura amajambo nk'icyo cyumviro cyawe cya nyuma nakeka umuntu naho afise ubwenegihugu bw'igihugu icyo aricyo cyose guhunga ko yohunga ntibyo mubuza guhunga reka duha akaryo umuvugizi w'igipolisi
ariko guhunga ntiyugenda gumuye mu bisanzwe bakwiye kumenya ko mu matora atari iminsi yose utegereza gutsinda hanyuma bakamenya bati yego bakabimenya kandi nicyo gituma kubera bari ngabazi ko atahandi bashobora kuca bavuga ngo dufise ubwenegihugu abandi ngo ubwenegihugu ndazi ko icyo kugumura abantu kubera nabo nyine bazi ko byugorana kugira basike basaba ubwenegihugu bundi ndazi ko cyogabanuka
gato birumvikana urakoze cyane Keza Kimana reka duha akaryo umuvugizi w'igipolisi pia nkurikiye jambo ni rwawe
yego nanjye nda hari ibyo nshimye mu byo babikeza k'imana bashikirije ejene yavuze ati abantu bafite ibyiyumviro nka biriya ibyo kwama bariko baragiriza abandi kandi babesha ngo nibo bakora ibi ati barakwiye guhinduka hanyuma akabahamagarira gukorera hamwe muri ya nyabune akanabahanura kwita ahubwo ibikorwa by'iterambere akanasaba ko impunzi zotahuka ibintu nabyo ndabishyigikiye cyane aba bantu baza ku iradiyo kugira bavuge ibinyoma kugira bambike ibara abandi kaduka ngo n'ibyakozwe n'abango n'uwo muntu kanaka nta n'amatohoza yagize naho hantu byabereye usanga atari no mu Burundi muri akaduka kubera ko aronse iyo radiyo kugira akamunika inyoma ku murango ubwa mbere w'umuntu twamumenyesha yuko watari umuco w'abarundi n'ukuri ikinyoma ntikiri mu mico y'abarundi uwo muntu nimba yari amaze gufata iyindi mico y'ibindi bihugu yoheza akavuga neza uwo ariwe kuko abarundi ikinyoma na cyane cyane kukivugiraho abantu bumva ku iradiyo biri mu mico yacu Keza Kimana yavuze ati nta gihugu na kimwe kigeze gitezwa imbere no kubera n'intambara cyangwa kubera iterabwoba ibyo nabyewe ndabyumva gutyo muri polisi tuzumva gutyo hanyuma aravuze yuko iyo turi kuzashikiriza amakuru
adaini mutekano tukoresha imvugo idaturira akaba yadukeje nandi n'ibyo ndamushimiye cyane tugerageza gukoresha imvugo nyene igakomeretsa abana bacangwa bariya kuko akenshi urabona ko tuvuga hari ibiba byononekaye ashobora kuba hari umuntu yapfuye wakomeretse w'ibyo byahiye ushamva yuko imvugo tugerageza gukoresha itegereza kuba ari imvugo itaza kongera ikibi mu kindi tuzogerageza rero Imana ikibidufashije tuzogerageza gukomeza kugerageza kuja hagati nubwo bigorana urumva ko hari abo tuvuga ibyiza bo bakama babona yuko ahubwo byirabura gusa
tugiye
bijyanye n'amatora umutekano w'amatora bindi barongo imigambi bogira ubwenegihugu bumwe nibaza yuko nk'umuvugizi w'igipolisi ntacyo nabivuga ko hari izindi nzego zibijejwe nk'umure zizoheza zitabitangira umuco muzoheza mu muronderere uyu muco
ku bijyanye n'inyifato y'abanyagihugu tuba twavuze kare inyifato y'abanyagihugu mu gufasha gutorera umuti ibibazo by'ibi bitero bigenda biraba hirya no hino yoba iyihe abantu mu bisanzwe ko musanzwe mubahamagarira gukorana namwe kugira ngo mutorere inyishu ibi bitero n'ibibazo barabitura bikwiye canke barabaha amakuru mu buryo bibashimisha
n'ibyo baratwitura bikwiye koko tukaba mbere tunabasaba intege ko bandanya muri iyo nzira ahambere ko nashimira abanyagihugu cyane cyane bo mu Rusaka kuko baratanze amakuru ejo igihe hategwa grenade yatumwe hari abikekwa baciye bafatwa saho gusa n'aha handi hatubaye ibitero by'amagrenade abanyagihugu ni bo bambere baduhaye amakuru twakoreye ko kandi bashobora gufata ababa babyagirizwa tukabasaba rero yuko bakomeza kurikanura hama babandanye muri iyo nzira nziza yo kubandanya babera igisho n'ugutwi inzego z'abajejwe umutekano hanyuma tukanabararikira kandi kwinjira muri ya migwi ihurikiwemo na bose igejwe kubungabunga amahoro n'umutekano kuko ariho bashobora kuvuga bisanzuye neza kuko ingene babona ibijyanye n'umutekano wabo kuko ingene babona ingene boshobora gutanga nabo intererano mu kugwanya ikibi cyangwa kiriya kiba caduse ibyo iterabwoba by'amagrenade cyangwa ibindi iby'amigwi niho ahantu umuntu ashobora kubivuga yisanzuye kandi kubera ibirimo abantu batandukanye baraheza bagaca batorera hamwe umuti koko urama abanyagihugu rero bakeza tukabashimira cyane ku buryo kukungene uno munsi bakorana n'abajeje umutekano ari navyo bituma ubuvuzi bwa nabi buca bugwanywa mu mwanya ishase tukabasaba ariko kongereza inguvu n'ubukuru gukomeza barikanure kugira ngo ubuvuzi bwa nabi bwose bwiyadukije buce buteshwa akana kanya buramara
murakoze cyane reka twakire umwanya wa nyuma kuko akanya kariko karatuherana twakire Willy uratwumva mu masegonda make kibazo cyane cy'iyumviro
ubwo ndabumva ndamukije umutumire yari agomba kubaza uwo muvugizi w'igipolisi ndamubaze murabona yuko ubwicanyi mu Burundi busa n'ubwabaye akamaramaza nagomba kubaza ikintu bariko barakora mu bushikiranganji kugira ngo u Burundi ntidusubire kumva abantu bicwa abanyuruzwa n'abatabwa muri ubu bidakwiriye kuba umurenge hanyuma ikindi kizira kabiri ndaga bijya bintu twumvise yuko imbonerakure muri kaminuza y'u Burundi zafasha abapolisi gushaka ni ibyo barabifitiye uruhushya hanyuma ikibazo byose hanyuma nabaza burya tumaze kutwumva yuko ahantu habaye ibintu by'amagrenade baca bafata abantu nk'ubunyakarongo mu Buyenzi haciye hafatwa abantu b'abanyarwanda bahaba none mu kumutakura harabaye ibintu hasi bafata abagore baraha ngo bahungabanye umutekano none aba bantu b'abanyarwanda ntitwohava twibaza yuko ari kubera ibihugu ari ibihugu bidafite imigambire myiza bagasaba bitwaza ibibazo
murakoze cyane reka William umuha akanya kwishyura kuko ikiganiro kigira kirangire shinga ntahe byankurikiye turamubwiye turagushimiye cyane ko nafashe akanya ko kuganira natwe ibyiyumviro bya Willy kandi birahambaye ku bijyanye no gusaka ko ari kwifatanyije na n'imbonerakure nk'uko abivuga cyangwa uko gufata abanyagihugu bamwe bamwe mu birere haba habaye mu bitero ijambo ni rwawe
ashimiye iki avuze cyo ubwicanyi avuze ko mu Burundi ubwicanyi bwabaye akamaramaza akavuga icyo bakiriko kiyakogwa
umwicanyi mu Burundi urahaba nkuko ba mu bindi bihugu mbere mu Burundi se hata abantu benshi ugeranye n'ibindi bihugu kiriko kirakogwa nuko inzego zigere gukingira abanyagihugu zije guhangana n'ibibi bitandukanye kiri ku kivi nico gituma ubona ababikora bafatwa ku bice 95% ku ijana ni ukuvuga rero ziri ku kivi zisabwa kubandanya zikora kandi zongereza inguvu hanyuma n'umunyagihugu uwo ari we wese nawe agasabwa nawe kugira uruhara rwiwe kubera ijisho n'ugutwi izo nzego ku bijyanye n'ivyo yavuze muri kaminuza sinumvise neza ico yavuze sinzi ko
yuko imbonerakure zafatanyije n'igipolisi mu gusaka abantu
ibisivyo ibi ni bintu nko muri bimwe vya mbere bavuga vy'urunwaro usanga ari abantu bashima inzira za hasi bagashima ikinyoma kuba aricyo bashira imbere
ariko
muri kaminuza
kanya katubanye gato cane ariko turagushimiye cane gose turashimiye n'abaduteze amatwi n'abadufashije bari muri kumwe nawe yanitanga ishaka ndabashimiye mwese.